Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabaha ikaze nchuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuwa 28 gitugutu umwaka wa 2021 na makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ubumwe bwa Afrika ngo burateye umutima uhagaze no gushaka guke ku gucandaga abanyagihugiza cha COVID-19 mu bihugu bimwe bimwe bigize uwo muryango, aho abategetsi bamwe bamwe bakaba batunga urutoki yuko bacyoza urucanco rw'ico kiza. Urusansuma bw'abanyagihugu byerekeye uburaro, uburimyi n'ubworozi rurategekanijwe mwaka wa 2022, amafaranga arenga miliyoni 24 y'amadolari y'Abanyamerika niyo leta y'u Burundi ikeneye kugira ngo ubwo rusansuma ruzotunganywe neza. Mwaza kuvyumva muri ano makuru. Nayo kwibabara rya Bujumbura Rumonge haravugwa abagabo bambaye ibikoti birebire bategera imodoka bagasahura ibirimo byose, abafata ingendo z'iryo barabara bagasaba igipolisi ko cyofata mu minwe icyo kibazo. Aya nayandi ni mukanya sangwe kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Inama nshingwa ntwaro y'ikigega mpuzamakungu FM iherutse kwemeza ko igiye guha igihugu cy'u Burundi imfashanyo ingana amafaranga imiliyoni 76 z'amadolari y'Abanyamerika. Ayo mafaranga azofasha mu gikorwa cyo kurwanya ikiza cya COVID-19 mu Burundi, ikaba ari inkuru twateguriwe na Trifine Kaniwabo.
Hari kwigenekerezo rya 25 ku kwezi kwa gitugutu turimwo, ari icyo kigega mpuzamakungu cabonye ko ikiza cya COVID-19 hamwe n'ibugagwa ry'imbibe ryatewe n'icyo kiza byatumye ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi busubira inyuma cyane. Ubuzima bw'umunyagihugu nabwo buca buratosekara kandi bwari busanzwe buhuha. Icyo kigega mpuzamakungu caciye kibona ko ari ngombwa ko cyotanga iyo mfashanyo kugira ngo Burundi bushobore guhangana n'ico kiza. Ni mfashanyo zituma hashigwa umugambi uzobuza iyo ngwara gutema itongora mu gihugu, eka ntigire n'izindi ngaruka mbi mu bijanye n'ubutunzi n'ibijanye n'imibano. Ikigega mpuzamakungu FMI kikabona ko ikiza cya COVID-19 cyatumye ibyahora bihuha bihuhuka mu byerekeye amagara y'abantu mu Burundi, gituma ubukene bwiyongera mu banyagihugu. Icyo kigega kirashima ko abategetsi b'igihugu biyemeje gukora ibishoboka mu ntumbero yo kugwanya icyo kiza cya COVID-19 n'ingaruka zacu, eka ngo ni vyiza kandi yuko abo bategetsi biyemeje gutanga amaraporo n'amakuru yose ajanye n'iyo ngwara mu gihugu nk'uko bisabwa n'amakungu. Icyo kigega FMI cifuza ariko ko hoba umuco mwikoreshwa ry'uburyo bukoresha mu kugwanya icyo kiza cya COVID-19, ibyo ngo byotuma n'abandi bagira neza bafasha muri icyo gikorwa.
Ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 ngo byaragabanutse cyane mu gihugu cyose, byamenyeshejwe n'umugwi w'igihugu wo kugwanya umugera wa corona. Hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku muhingamo yo kuri uno wa kane, Dr. Tadendi Kumana avugira uwo mugwi amenyesha ko ibitigiri by'abandura byavuye ku bice 5%, ubu bikaba bigeze kuri 1.6% mu gihugu cyose. Ku bijyanye n'ibikorwa byo gutanga urucanco rwa corona, uwo mugwi umenyesha ko abashika 100 bakigwa kundwi kundwi. Kurikira Dr. Tade Ndikumana.
Hari ibaro byari byaduze mu ntara za Ngozi, Muyinga, Kirundo no ngaha mu gisagara cha Bujumbura, ariko uno munsi mwabonye yuko turavye hagati mu gihugu hari intara ata muntu naho twopima abantu bashika 1000 tubona yuko atawanduye aha mu gisagara cha Bujumbura, naho nyene yaragabanutse ku buryo bushimishije. Turavye rero muri rusangi kubandura tugeze ku bice igice kimwe n'ibice 6%, tuvuye hafi mu gisagara ibice 5%. Numva yuko ari ntambwe ishimishije, urero icyo tugiye kubandanya nuko duhimiriza bene igihugu kubandanya bipimisha kenshi gashoboka kuko twabonye yuko bishobora kudushitsa aho tugaruka kuri bya biharuro byitwa ubusa kuko birashoboka beka none ko dusaba bene igihugu kwipimisha ibipimo birahari birahari twabonye yuko haba ama test rapide cyangwa imiti kubanduye ibi mu kigo kamevu ibintu bimeze neza nshobora gutuma dusaba abenegihugu rero kubandanya umwe wese yikingira akingira n'abandi kubyerekeye incanco tutangira mu kigo kijejwe gucandaga peve kandi yuko abantu turavye ku ndwi bashika ijana baza kwicancisha bakabikora ku bushake batsinye n'urupapuro rwerekana yuko atagatwagiyemo
Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika uremeza ko hakiri ugushaka guke mu gucandaga abanyagihugu ikiza cya COVID-19 ivyo navyo ngo vyibonekeza mu bihugu bimwe bimwe biri ku mugabane wa Afrika akarero n'igihugu c'u Burundi abategetsi bubahuka kuvuga nabi urucanco w'ico kiza ni muri iyo ntumbero rero John Nkengasong n'umuyobozi wa Afrika CDC igisata kijejwe gukinga no gusuzuma ingwara z'ibiza ahamagarira ababijejwe gusenyera ku mugozi umwe bagahimiriza abanyagihugu bose kwicandagisha John Nkengasong yabishikirije uno munsi ku munsi wa kane akaba hari mu kiganiro iryo shirahamwe rikunze kugira iminsi yose ku munsi wa kane tumutegamata
ndateye akamo kuri umwe wese ngo ahimirize abandi dutegerezwa guha icyizere abanyagihugu kandi dutegerezwa kumenya ko intererano y'umwe wese ifite akamaro bisigura ko mwebwe nk'abamenyesha makuru cyo kimwe n'abahinga mbe n'abanyepolitike kugira ngo abanyagihugu bacandagwe mwese mubifitemo uruhara ndizeye neza ko iyo nzira yonyine izotuma dutsinda icyo kiza nibwo butumanya mukuru muri iki kiganiro cy'uno munsi
yari John Nkengasong umuyobozi wa Africa CDC amafaranga arenga miliyoni 44 z'amadolari y'Amerika niyo leta y'u Burundi ikeneye kugira ngo itunganye rusansuma y'abanyagihugu kubyerekeye uburaro urimye n'ubworozi ubwo rusansuma rukaba rutekanijwe mu mwaka wa 2022 ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere arenga Iyome Bunyoni hari kuri uno wa kane mu nama yo guhimiriza abazofasha kwegeranya ubwo buryo kugira ngo ubwo rusansuma rukunde kandi ruzogende neza ni inkuru ya mugenzi wacu Vanessa Muhiteka
ubwo rusansuma rutegekanyijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 ruzokwitabirwa mu Burundi cyo kimwe n'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko umushikiranganji wa mbere Alain Yoma avuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risaba ibihugu byose byo ku isi gutandukanya rusansuma y'ibintu n'abantu mu ntumbero yo kugira ibiharuro by'ifatiro mu gutegura imigambi y'iterambere
kubiraba igihugu cyacu rusansuma duheruka ruramaze igihe ibiharuro ntawo bakibifatira ko byabaye rero ngombwa ngo turindire umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 kugira tuje ku rugero rumwe n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko byashimye nabyo nyine gutunganya ubwo rusansuma rw'abantu uburaro uburimyi n'ubworozi muri uyu mwaka nk'uko bisabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni muri iyo ntumbero leta y'u Burundi yateguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2019 igitabo cy'urufatiro ubwo rusansuma kugira abariyo ibera urumuri ibijyanye n'integuro zose z'icyo gikorwa gihambaye
mwamenya ko iyo nama yo kuvugana n'abafasha yabaye kuri uno wa kane inyuma y'iyuguru guceyise y'integuro y'ubwo rusansuma n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye haraheze ukwezi
tumushimire mugenzi wacu Vanessa Muhiteka tumire amate mu kanya ano makuru tuje tuyabandanye
Inzamba
twandanirize makuru twabateguriye mu ntara ya Kirundo ahavugwa ukutihanganiranira mu bijanye na politiki hari umunywanyi w'umugambwe SNL ku mutumba yaranda muri komine ntara ya Kirundo yaraye akomerekejwe n'imbonerakure bari kumwe mu bunywero imvongo n'imishamerano yadutse bariko bavuga ibyerekeye matora yabaye mu mwaka wa 2022 babiri mu bakekwa kuba ari bo bamukomereje bafungiwe mu gasho k'igipolisi ikigozi muri komine Kirundo. Inkuru twategewe na Prosper Nzisabira.
Umunyagihugu yakubiswe asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL yitwa Alexis Rutayisire. Abegereye aho yakubitiwe n'imbonerakure bavuga ko hadutse imishamirano hagati yiwe n'izo mbonerakure mu gihe bariko bavuga ko umugambwe CNL bawutsinze. Nawe uwo Alexis Rutayisire acababwira ko iyo amatora atibwa igihugu cyategerezwa gutwagwa n'indongozi z'umugambwe CNL. Imbonerakure zaraho mu bunywero zari zirongowe na Jean Bosco Kanyeshamba n'abandi babiri uwitwa Nyamwana hamwe na Kirayi.
Ayo ngo bari ko babibonera akanyota nyuma bacangura rero kuvuga ingene ngo batsinze CNL. Nawe arabishura yuko ngo iyo batatwiba batabadutwaye igihugu baca batangura kuvyora kagoma kugira barabe ingene bamukubita. Uwamukomerekeje yitwa Mwami kamuturutse inyuma kanamubona acamuhonda ibuye mu mutwe. Rero ubu wakomeretse mu bitaro bikuru bya Kirundo, hanyuma inkozi z'ibibi ziri nazo zafashwe ziri ku kirindiro cyane bita ikigozi ku rutare cy'abapolisi.
Abanyagihugu bo ku mutumba ya Randa basaba inzego z'igihugu n'ubutungane guhana izo mbonerakure kuko ngo zikora ubugizi bwa nabi zitwaje ukudahanwa no guhabwa impigi n'abarongoye igihugu mu mugambwe CNDD FDD. Bagasaba ko amategeko yokora kuri bose atamwana n'ikinono.
Babona bati twebwe nta tegeko duhana, tuzifite amategeko yuko ubutari muri CNDD FDD wewe ategerezwa gukubitwa kuko atahafise yo kwitwara niko bamukubita bavuga. Hamwe baba bazi yuko batigira bahanwa, twe twosaba yuko ubutungane bwanza bwakora kugira ngo ntihagire aba usanga bwarereye ku bandi. Ubutungane bwakora amategeko agakora kuri bose atamwana n'ikinono.
Babiri muri izo mbonerakure barafunzwe ku mvo z'amatohoza ku kirindiro cy'igipolisi kiri ikigozi. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone urongoye mbonerakure muri komine Kirundo cyo kimwe na Albert Hatungimana arongoye intara ya Kirundo kugira abagire ijambo bashikirije kuri iyo nyifato itabereye y'imbonerakure.
Prosper Nzisabira arakenuye mu ntara ya Rutana naho abakenyezi babiri bariko barazira injyane ziri hagati y'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD. Ingingo y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati isaba ibogozwa ry'abategetsi bubatse bidaciye amategeko canke baharitse akaba ariyo ntandaro. Umukenyezi wa mbere uyu munsi afungiwe mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Rutana akaba yarazwi nk'umugore agira kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara. Uwundi mukenyezi nawe yahisemwo guhunga akaba yaraharitswe n'urongoye uwo mugambwe nyene muri zone iri muri komine ya Giharo. Abategetsi bose ngo boba babikoze kugira ngo ntibahanwe ngo bongere bakugwe mu mabanga barimwo. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Frank Kaze.
Nk'uko bivugwa na bamwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD muri komine Giharo, kuva habonetse urwandiko rw'umushikiranganji w'intwaro yo hagati haciye haduka impande zibiri mu mugambwe CNDD-FDD muri iyo komine. Uruhande rumwe rukaba rugizwe n'abafise abagore benshi bubakanye bidaciye mu mategeko hamwe n'abaterekwa ivyo bashigikiye ingingo y'umushikiranganji. Ibyo rero bikaba byahavuye bituma umwigeme azwi ku izina rya Alphonsine aba ku mutumba Kabingo wa komine Giharo ahagarikwa haraheze indwi za baba zibiri. Uwo mwigeme bizwi neza ko yaheruka guheba amashuri yiga mu mwaka wa gatanu w'ishuri shingiro akaba ngo yari yubakanye bidaciye mu mategeko na Sylvain Nzikoruriho. Uwo rero ngo yahagaritswe n'abarongoye komine Giharo babitegetswe na Sylvain Nzikoruriho amaze kubona ko bamwe mu bo basangiye umugambwe CNDD-FDD batanguye kurondera abubakanye bidaciye mu mategeko na zimwe mu ndongozi zabo. Uwo mwigeme agihagarikwa ngo yategetswe kwagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe CNL ngaho Igiharo ko arizo zamubwiye ngo yagirize uwo Sylvain Nzikoruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana. Ubwo nyene agihagarikwa akaba yaciye ajyanwa mu gasho k'igipolisi cyo mu ntara ya Rutana n'ubu akaba ariho agifungiwe. Ivyo vyose rero ngo bikaba vyari bifise intumbero yo guhuvya amatohoza. Uwo mwigeme akaba ngo yari asanzwe afitaniye imigenderanire n'uwo Sylvain Nzikoruriho kuva yiga mu mwaka wa gatanu mu ishure shingiro ku ishuri rya Kabingo ya mbere. Uwo mwigeme ngo akaba yaruhiye guheba ishuri bivuye kuri uko guhumbishwa n'uwarongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana. Amakuru dukura mu gipolisi ngaho igiharo akemeza ko n'inyamiramabi yavuye ija kugira amatohoza ku ishuri rya Kabingo ya mbere mu ntumbero yo kurondera amakuru akwiye muri dosiye y'uwo mwigeme. Sylvain Zikoruriho akaba ngo yabikoze kuva akirongoye ishuri ryisumbuye rya Muhafu aho hari mbere yuko atogwa kurongora CNDD-FDD muri iyo ntara. Uwundi yagirizwa kubaka bidaciye mu mategeko ni Alexis Baraguma arongoye umugambwe CNDD-FDD muri zone Giharo y'iyo komine nyene. Uwo nawe ngo akaba yatwaye umugore yarasanzwe yubakanye n'undi mugabo. Uwo nawe bamwe bakavuga ko yavuye ahungira muri imwe mu makomine agize intara ya Ruyigi, abandi bakavuga ko yoba yatwawe n'uwo Alexis Baraguma kumupangira ahandi mu ntumbero yo guhuvya amatohoza. Abo bagabo babiri ngo bakaba bafise abahabara batari bake mu mazone atandukanye agize komine Giharo nk'uko amakuru ava ngaho muri CNDD-FDD abandanya abimenyesha. Imiryango yabo bakenyezi bariko baratotezwa basaba ko ababo bokingirwa bakareka gutotezwa. Uruganda rwa Radio Inzamba guhamagaye ku telefone Sylvain Zikoruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana. Telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Alexis Baraguma nawe arongoye umugambwe CNDD-FDD muri zone Giharo telefone yavuga ko ari mu kibanza cya kure.
Bamwe mu bantu biyumburuza bakoresheje barabara Rumonge Bujumbura baratewe umutima uhagaze n'ubusuma bwadutse kuri iryo barabara mu masaha y'ijoro. Bavuga yuko hari abagabo bambaye ibikoti birebire bategera imodokari bagasahura ibiba birimwo byose. Abafata ingendo bagasaba ko igipolisi cyofata mu minwe icyo kibazo. N'inkuru tubaza Parfait Mudasigana.
Mu bikoti birebire abo basuma baza inyuma y'amamodokari yunguruza abantu bakugurura ibiri inyuma bagasahura. Amakuru ava ngaho mu Rumonge yemeza ko igice kiri hagati y'ikiyaya cadama no ku mutumba wa Nkayamba muri komine Rumonge ariho habangamiwe n'ubwo busuma nk'uko bivugwa kandi na bamwe mu bafata ingendo. Icyo gice kirimo ibigazi byinshi hakaba kandi n'ishamba rya Nkayamba. Muri icyo gice nyene ibarabara ririmo ibinogo byinshi bigatuma amamodoka yunguruza abantu n'ibintu agenda buke buke.
Abagabo bakuru ubwo busuma usanga bambaye ibikoti birebire hanyuma bakinyegeza amashamba no mu bigazi abiri aho ku mukiyaya cya Dama. Rero baza bariruka inyuma y'izo modokari kubera zisanzwe zigenda buke buke, hanyuma bagaca bugurura inyuma. Bamaze kugurura inyuma rero baca basahura. Bimaze iminsi abantu dufata ingendo tujya i Bujumbura cyangwa tujya i Bujumbura ugasanga turiko tugenda mu ijoro kuko imodoka zigenda buke buke usanga ari ikibazo.
Si muri icyo gice cya Nkayamba gusa, mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana rishyira uwa mbere muri indwi turimo, umwe muri abo basuma yarafatiwe ku mutumba Rutumo muri zone Minago muri komine ya Rumonge nyene agira yibe imatera iri muri Fuso. Abo bakora ubwo bubisha bagwirirana kuva igihe cy'isaha zibiri z'ijoro. Abiyunguruza bakaba bafise ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi umwanya uwo ari wo wose. Bagasaba igipolisi cyo mu ntara ya Rumonge gukora ibishoboka byose kugira gituze abo basuma.
Dufise amakenga nubwo bashobora kutwica bashobora urumba nimwe n'ahantu mu ishyamba kandi cyo bazisanga n'igipolisi kiri hasi ahantu mu Rwanda. Rero igice gipolisi twe dusaba yuko cyokora ibishoboka byose kugira ngo gishobore kwirukana abo bantu kurandura n'imizi abo bantu baba bafise n'igipanga nyine twibaza yuko bashobora no gutema abantu umunsi umwe.
Radio Inzamba tukaba tutashoboye kuronka ku murongo wa telefone Melchior Hakizimana komiseri w'igipolisi mu Rumonge ngo agire icyo atubwiye ku byerekeye ubwo busuma bugize iminsi bwibonekeza muri iyo ntara.
Inzu 41 zarabomowe n'imvura ivanze n'urubura mu ntara ya Kayanza na Karusi kuri uyu wa gatatu. Amahektare arenga 40 y'ibitegwa arononwa n'iyo mvura nyene. Abanyagihugu bavuga ko basigaye mu kangaratete bagasaba abategetsi n'abandi bagira neza kubagarukira ko iyi nkuru tuyibaze Beni Axera Kana.
Mu ntara ya Karusi muri komine Gihogazi amazu 27 yarabomowe n'iyo mvura yari ivanze n'urubura n'umuyaga. Ibyo biremezwa na musitaneri w'iyo komine akavuga ko ibirasinzwe by'amashuri shingiro ya Gihogazi ya mbere na Ramba yasambuwe n'iyo mvura. Hambavu y'ayo mashuri hari n'amazu y'abanyagihugu yabomotse. Ayo nayo ku mitumba Bikinga, Murago n'ayaho bita mu Kigwati. imirimo itari mike yarononekaye muri iyo komine eka no mu ntara ya Kayanza vyabaye uko muri komine Kayanza amazu 17 abanyagihugu yarasambutse imirima iri ku mahegitari 45 yarononekaye amabati yarasakaye ibirasi 5 by'amashuri yaragurutse yaba musitanero komine Kayanza Gilbert Nyandwi canke urongoye komine Gihogazi Frederico Ndikiminwe basaba bagira neza kubagarukira ko abo bategetsi basaba abo barongoye gufatana munda abanyagihugu nabo basaba nyabu na leta ko yo bagarukira ko ningoga mu gihe bamwe batagiraho bakikumusaya
tumushimire mugenzi wacu Beni Axel Kana nongaho duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwaduteza amatwi nshimire bagenzi bacu baduteguriye ano makuru Jamarinda bashinze mwari kumwe kuri ino mikro ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana.